Vandanya Kumvili za Ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi igane zira dijuge Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda burisi ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazo Indongo ibiganiro vy'ino mwanya zimezime mu ngingo nkuru nkuru y'ivyo ngiye kubashikiriza
kuvyo tubona no guhinga dukise turwemeza yuko abo bantu bagwaye kandanya tubavura gusa nta kindi ubu twihutiye kujana ama echantiyo muri INS turarindiriye
uyu ni Kubwimana Ernest adedwe iterambere ry'amagara y'abantu ku bitaro by'igihanga mu ntara ya Bubanza mu Burundi avuga ku banyagihugu bafite ibimenyetso nk'iby'indwara yakorera iyo nkuru co kimwe n'umwaka w'ishure wa 2017 ushira 2018 watanguye mu gihugu cose c'u Burundi turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu Nongere ngire mwiriwe na kaze amakuru yacu rero tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi abantu bane kuri 11 baramaze kwitaba imana mu kigwati ca Kagwema ico kigwati kikaba kiri muri commune ya Gihanga y'intara ya Bubanza mu kiringo c'imisi 5 abo bantu bafashwe n'ingwara yo gucibwamo ifisi imenyetso nk'ivyakorera nkuko vyemezwa n'abajeje intwaro kuri uwo mutumba ibindi kuri no nkuru turabibaza umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yanyarukiye ngaho mu Kigwena mu ntara ya Bubanza Burundi
Kumusi wakane windwi iheze niho hatangura kwibonekeza abagwaye ingwara yo gucibwamo kuri uwo mutumba wa Kagwema iyo nayo yari ifisi ibimenyetso nk'ivyakorera nkuko vyemezwa n'umukuru w'uwo mutumba ngenda kumana Kente Marke
turabona ngaha kuri uwo mutumba hari ikiza cy'ingwara mugabo sino bavuga ko arikorera ni ingwara yafasha abantu mu gucibwamo kandi giye kuraba iyo ngwara iranyarutsa kubica cyane gose kuko abafatwa ubatebeje baca bapfa nk'ubu uri ku tumba hamaze gupfa abantu bashika bane no kuvuga abana babiri n'umusore w'imyaka 17 n'undi yapfuye je ku munsi w'Imana nawe ne yafashwe nyine na Dahwa hama mukanya gatoyi yakeyitaba Imana
igitumi yo ngwara iri kwifata abanyakagwema bituruka ku isukurike bitumwe n'amazi mabi aba muri ico kigwati bihereza ayi nayo bayavoma muri uruzi rusizi amazi yarwa se n'intakazi niyo yitungira Odeta nubwo ngaho mu Kagwema yemeza ko ubukene bw'amazi meza ariyo ntandaro y'iyo ngwara
aha anye hamaze iminsi tubona ingwara ifata abantu abakuze n'abato hari ingwara yo gucibwamo akadahwa kandi iraturembeje cyane kubera ubukene bw'amazi ngahanye turanywa amazi mabi amazi dufise ngaha twaherutse baduha ibishusho by'amabomba kugeza isaha n'amazi dufise yarakatitse ntitubona impamvu ayo mazi ataza
inyuma y'iminsi 5 kuri 11 bafashwe bane baramaze kwitaba Imana kubw'Imana Ernest ajejwe iterambere ry'amagara y'abantu ku bitaro by'igihanga yabwijwe ijya Amerika ikiriko kirakogwa
gushika ubu ntituraharonka kuvuga ko arikorera ariko ubu icyo tubona kiri hagufi nuko twihutiye kugira bijya bita analyse kugira ngo dushobore kwemeza neza yuko arikorera ama tubishikirize hejuru ko batujejwe umugariko ibimenyetso tubiravye kungane baza bagwaye bivanye n'ubuhinga dufise urabona yuko basohoka umucafu ariwo mwanda mukuru usa n'amazi y'umuceri ama bakongera bakadaho kuvyo tubona n'ubuhinga dufise turwemeza yuko abo bantu bagwaye kandanya tubavura gusa nta kindi ubu twihutiye kujana ama echantiyo muri INS turarindiriye
abajejwe intwaro bavuga ko bazi ico kibazo cy'ubukene bw'amazi kuri uwo mutumba wa Kagwema urongoye uwo mutumba atanga ibitandukanye bituma amagara y'abarongoye asinzitara agira n'ico avuze kubijanye n'amabombo baheruka kuronswa ariko amazi ntabashikire
kire no vuga yuko byo babiva ku isukurike kuva mu 2005 gushika ubu nta amazi meza dufise tunwa amazi ya Rusizi bapfa kunwa inzoka zikaba nyinshi abandi nabo bavoma mu Rusizi bayasikanye ntibayateka amazi twarayeronse mu minsi mike mugabo tugiye kureba uno munsi amazi ahera mu nzira twarasabye kugira ngo barebe kuko amazi usanga ku mutumba wa Rugunga ahari Gihungwe araza nubwo akama mugabo barakunda kuronka mugabo twarasabye kugira ngo batwubugare bafate ingingo y'amazi bayaduhereze ku masaha cyangwa ku minsi hama niyaba mu Rugunga bugaye kuwa bavomye kuwa mbere kwa kabiri Gihungwe ivome kwa gatatu tunatwe tuweze tuvome
ku rwego rwa komine Gihanga icyo kibazo cy'amazi ntandaro y'iyo ngwara ifise ibimenyetso ngakorera mu gace ka Kagwema kari mu burengero bw'iyo komine kirazwi muhanuzi wa Mustangiro wa komine Gihanga ajejwe iby'imibano Ildefonse Bazirutwabo arahumuriza abanyakagwema
ko turaraba yuko ahashora gushika hose turabe yuko atahantu amazi anyikira tugira ibintu cyo kuhanahana amazi kugira ngo bugare mu kwitumbi mwimwe korara n'abanyagihugu nyene tukorara n'abafundi bateretse amazi
ikigwati cyakagwema kivugwa mu bukene bw'amazi giharurwamo imiryango igihumbi n'amajana ane nkuko byemezwa na Ngendakumana Kente Marke arongoye uwo mutumba mu kigwati cyakagwema muri komine Gihanga Evariste Nzikomanya nka ijwi rya Amerika
Rokoze Evariste Nzikobanya nka tuvenga ho rero ibubanza dukubitire gatonya ibujumbura ho kuri no wa mbere ariho mu Burundi hugurugwa umwaka w'ishure w'2017 ushira 2018 kwanyeshwe mu mashure y'intango nayisumbuye ku mugwa mukuru Bujumbura aho mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yaciye yasanze atabana benshi batonze ahubwo abavyeyi bari baje kuraba urutonde rw'ibikoresho nibo bari bagwiriye cyane
Kuma shura atandukanye ku mugwa mukuru Bujumbura aho twaciye twasanze hari abanyeshuri bake rwose ahenshi hibonekeza abavyeyi baje kuraba intonde z'ibikoresho abana babo bazokenera uyu mwaka nko kwishura y'intango rya base ya mbere muri komine Mukaza hagati mu Gisagara abavyeyi bari benshi kurusha abana Germain Bandira umuyobozi w'iryo shuri ariko yabwije urya Amerika ko muri iyi minsi biri imbere bizeye gutangura neza ibyigwa yongeye ko ku imyaka yose ariko bisanzwe bigenda mu minsi biri ya mbere abavyeyi bataba baramenyera kandi yabuze ko harabibaza yuko ishure rizotangura kundwiza eka no kwishure gisumbuye rifise uburaro rya Lycée de la Paix mu Ngagara muri komine Ntangwa mu buraruka bwa Bujumbura n'abanyeshuri benshi bari bwashike abo twahuye kiretse abiga bataha bariko bashika bazanye ibikoresho n'amatera yo kuryamako Beatrice Ntanga ibingura rongoye iryo shure yatwemereye ko ibikenewe byose harimo n'imfungurwa z'abanyeshuri bo mu ndaro byamaze gutegurwa bamwe mu banyeshuri na cyane cyane abagize amahirwe yo kuja mu mashuri y'akarorero siyo babonye itariki yo gutangura ishuri irageze aba twabasanze kuri Isengagara izwi ku izina rya Ene
nyumva ndyoye kongiye sekeme nakoze ikibazo hama ndagitora ndaja muri sekeme mu ishuri ry'akarorero kugira abandi baje ndabeke baje batore nawe nyine bi ke amikiyo kugitera imbere
nubanejerewe cyane ni byishimo kuri jewe kuberako naje kwigira mu ishuri rya karorero kandi kuberako nakoze ikibazo nkagitora numva kubganze no shimira n'Imana kuko si bya bose
cyane numva nezerewe cyane kwanagira ibi byiza nk'ibi abanaje nga cyane teguye kwiga neza byiza kugira ngo nkore mbandanye nze kuba mu ishuri rya karorero
Ariko rero hayo mashuri ya karorero aracafitse agahaze iruhande y'imyambaro y'abanyeshuri itegerezwa gutangwa n'ubushikiranganje bw'indero hamwe n'amafaranga yo kubasumira bitaraboneka n'abigisha nico kimwe kuko bazohatanga ibyigwa bategerezwa kubanza gukora ibibazo Tarsis Benda ntokira umuyobozi wa Lisengagara
turavye amashuri dufise indwi ane ishiro shingiro atatu inyuma ishiro shingiro yitwa dukeneye turavye bizigwa zotanga ratusikeneye buri abayigisha bashika 15 turakeneye ruho ibisanzwe mu bakuye ku banyeshuri kushika batangura kwiga tibaza mu kuba ushaka kuneka vuba
reka nabigisha bahora batanga ubumenyi kuri aya mashuri yaturanijwe ishuri rya karorero gusa bategerezwa kwimurwa niki kibazo nikiratorerwa umuti neza
Kutoshwa kushikira na vigisha wa shikamilo mtata na wata Ndiye wazoshwa wa shida Kibazo kuhu Kibazo wa shida Kajwa 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 Kajwa
Kula mashu hibu jumbur
Kibazo wa shuka
Muri uyu mwaka w'ishure w'2017 ushyira 2018 abana babigeme babo mu mashure ya leta canke yabigenga ntibemerewe gukora imishatsi no kwambara amajipo ari hejuru y'amavi abahungu nabo babujijwe kwambara amapantaro bayamanukije hepfo y'ibisusu ivyo biyita pocket down Bamwe mu bakobwa twahuye bari kurondera ibibanza ku yandi mashuri abizigiye kwiyinginga itayafata.
Kuvyerekeye umushatsi utegerezwa kumbabaza kuko umushatsi umukobwa arundi avuga umukobwa abigwa n'umushatsi. Umva jise ndawukwica numva nyene ko ndi jene. Hama vyake amajipo naho ntashoje ari twa vy'amajipo maremare kuko ibyo nibisanzwe vy'amajipo maremare meke tubabaje cyane n'umushatsi kuko umushatsi babona umukobwa abigwa n'umushatsi.
Mugabo uzowimosha?
Yego nzowimosha. Tengo integeko.
Mwani ngo ndayakira na ari kundi mwana ni byiza kubera batubwiye ngo twimose hari cyo dutwaye ari kundi mwana tubitwaye kubera ari ngingo bafashe nyentegezwa nyane kuwimose oya navyo nari nkunda cyane kubyerekera umushatsi nashaka kugumana nyane
hari nabandi basanga ingingo yaje hageze
cene yishimye cyane kuko abana bavexagera ugasanga baje nibisuko imishatsi imeze ukuntu naje nayishimye vraiment ni nkingo y'amajipe abana baduteje isoni umva tugere abagenzi batwumva isoni ari abanyeshuri vraiment kandi ni ku ma ecole menshi usanga usanga bambaye tujipe tugufi bahena bagatirimutsa abigisha ko umunyeshuri yambaye jipe ngufi akicara imbere urumva umwigisha nawe numuntu umva tegezwa gutirimutswa
je vraiment nayakiriye neza nayakiriye uko nayumvise gusa uko nje kusaba kibazo ndakironse nzo cyane cyo ndabishira mu ngiro zo bavuze umva n'ino hari rizize abantu badusumba bavuze vraiment nta kibazo ku bintu by'ishuri ngo imishati cyangwa igipo tuzo byakira uko nyene
Mungi ngoshasha zafashwe n'ubushikanganje bw'indero uyu mwaka harimo ko abayobozi b'amashuri yose adashikana ibice 30% mu bibazo bya leta baca babogozwa abashika kuri 40 niba bafata ibingingo imbere yo ku mwaka mushasha w'ishuri utangura eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eroje uri kaneza uretse rero ibujumbura intara zose zigize igihugu cy'u Burundi hagati mu Burundi nazo nyene zatanguje mwaka w'ishuri wa 2017 ushira wa 2018 ariko nko mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi hibonekeje ikibazo c'igitoro catumye bamwe mu banyeshuri bariko bagerageza kuja ku mashuri y'uburaro bitaborohera mu gihe amatike abashikana iyo bariko baragana yaciye aduzwa ibiciro tukiri ku makuru avugwa mu Burundi ku muhinga mukuru no wa Mungu harabaye ibikorwa byo gusabana no guhana ikigongwe kuri bamwe mu Barundi badasangiye amoko bagiraniye nabi mu ntambara y'igihumbi kimwe n'amajana 993 bayifashijwemo n'igisata kidejwe amahoro n'ubutungane muri diyosezi ya Ruyigi mu Burundi bamwe mu bishe baremanze ibyo bakoze imbere y'abasigwa babishwe kumenyesha makuru wacu mu Ruyigi Fidel d'Antoine Sabimana yarishikiye ahabereye iyo mihango
Ibyo birori byo gushinga intahe byabereye mu isengero rya Katedrali Katolika Ruyigi abakirisu bari bitabye imisa ari benshi kugira ngo biyumvirize ibishinga nayo bitandukanye intahe byagaragaye kwimbaye abatari bake ni witwa Karama Vinari umututsi yasabye igongo umuryango wa Gabriel Bihogora na Bucumi Farazia babahutu Karama yemera ko ariwe yabagandaguye abahisi bagandaguriwe ku mutumba wasanzwe mu isara cha Ruyigi kuko mu byumva muri ino ntahe
jewe abonishi nababyeyi baba bavukanye mubona turi kumwe je naciye nitwa umwicanyi aho naca hose bavuga bati Karama umwicanyi
Ivinari Karamati umunyakibi nigera aronka mahoro
kubera ico cyaha nakoze nta mahoro nigeze ndonka mu mutima niko kwigira inama nti ingengende gusaba ikigongwe abonagiriye nabi ndagenda ndabasaba ikigongwe kandi barakingirira umujyango wose ukoranye uno munsi rero imbere y'iri shengero nagomba nsubire guca bugufi imbabazi uyu muryango nagiriye nabi kanabo bose yunika kunagiriye yoba yarakomereke
Izaki Bihogora ku izina ry'umuryango wa Gabriel Bihogora yaramwariye ishengero rikoranye
Karama Juvenali ukunyene mumubona afukamye yaraje kweri aricisha bugufi aradusaba ikigongo kweri turabona ko yicishije bugufi kuko umuntu yigaye uramugirira ikigongwe nkuko yarasabye ikigongwe ishengero ry'abakristu barungi bakoranye na diyoseze yamuretse ndamukuye mu gipfukamiro nkuko n'uwo munsi twamukuye mu gipfukamiro Ege umuryango wa Bihogora n'ababanyi bose bamwe ndababona bari ngaha icyo kigongwe tumuhaye yogenda akagendera yumva amahoro tubonanye tunezerwe twiginane ko nababwiye yuko ari Satani yabigize
saba gusa basabanye ibigongwe Gabriel Ndoricimo umuto ku mutumba wa Masazi komine ya Butaganzu intara ya Ruyigi yasabye ibigongwe Diomede Francisco niyo nizigiye umututsi yabaye ikimuga kubera imipanga yamutemaguye mu guhimbogo mu mwaka w'1993
1993 nagiye nabi bashikana ya Diomede Je na bonya jana na je mungu uhora ngo ngaho kumusaya ngaho musaya je nuruhala je namutema bwe mekangi bibi na iyo yangi ikigongwe karabonana nkasha ku mutima ukamenga dikonda yenga numwe n'ibyo bishumo yabinde kuri yatiwe urashaka kugira ikigongwe
Dio Medi Francisco niyo nizigiye nawo nyene yaratanze ikigongwe ku mugaragaro
undi uri cimpa yaje kunsaba ikigongwe ntawe nari nzi ko ariko imubante maguye mugabo urumva ko yimipanga ariwe yayisekeje ndamugiri ikigongwe sinyere mbere nuko yirirwa arafuka imbere yanje agende n'amahoro
ibyo bikogwa bamwe babona ko bisa no kwinjirira mu gihugu jeje utohoza kuri no kuriye kuranira ariko Juvenal ndayizeye icegera cy'umuza bikogwa mu mugambi w'amahoro n'ubutungane muri diyoseze ya Ruyigi sikabibona
bwa mbere no banza kumenyesha yuko twebwe twabitanguye n'uwo mugwi utarajaho kuko twisunga akaranga mutima k'Eklezia yama yigisha abantu bose gusubiza hamwe no kurekuriranira. Urumva rero yuko tutabavogera ahubwo ubu aho maze kugiraho turakorana gose turahura nabo nyene bakaza bakatubaza ingene turiko turabikora n'uyu munsi mbere bakaba bari ngaha bishikiyeho kugira ngo barabe ico gikorwa cyiza.
Abari baserukiye umugwi wa leta ujeje kumenya kuri no kurekuranira muri ivyo birori batubwiye ko baje kurorera atakintu kinini bashobora kubivuga mu buseruko bw'u Burundi mu ntara ya Rwigi. Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Jugi Amerika turabandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya mu gihe rero ibiro by'umuhuza matati y'abarundi biherutse gutangaza kwindwi kwindi inshuro y'imishikirano itegekanijwe mu kwezi kw'icumi abanyepolitike b'abarundi ntibavuga rumwe kubotumirwa muri ivyo biganiro mu gihe leta y'u Burundi ivuga ko afise imitahe yo batotumirwa hari uwundi muce ugizwe ahanini n'abatavuga rumwe na leta barimo urunani Senared bo babona ko atanumwe yo kumigwa muri ivyo biganiro. Mu kiganiro cacu muri sanga cuno munsi Frederic Nkundikije yatumiye abarundi babiri ba mu mahanga Professor Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza ya Chicago State University ngaha muri Amerika hamwe na Professor Libera Ntibashira kandi we yigisha muri Université Libre de Bruxelles baraheza rero bashikiriza ico bagona kuri ico kibazo. Reka dutangure twumviriza Professor Libera Ntibashira kandi atangura avuga ku kintu nyamukuru abanyepolitike kubwiwe boshimikira ko muri ivyo biganiro.
Ikintu cya mbere cyo shimikirwa ko ni uko impande zose zokwemera ko hari ingorane mu Burundi. Kuri izo ngorane ziriho zibabaza cyane rwose abanyagihugu zagaseshwa rumuri inkurikizi mbi z'izo ngorane ziri mu gihugu zatumye uno munsi abarundi basa n'uko ari umwana w'imfubyi. Icyo nshaka kuvuga ni inzara n'indwara ni ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi ivyo bigatuma umunyagihugu akena bimwe biteye agahinda. Murabona ivyinyigisho byose byarasubiye inyuma. Mu ncamake ingorane ziri mu gihugu ni uko abo hoye bajejwe za politiki ari abari ku butegetsi ari abari muri opposition bo kumvika bo kwemera bose ko ari ingorane bwa mbere. Hanyuma bate kwemera ko ari ingorane murazi mu Kirundi kuva na kera iyo abantu babiri bashwanye batumvikanye abandi abaje hagati bagahanura. Arico gituma rero bamaze kumvikana yuko ari ingorane nta wundi muti no kwicara hamwe bafashe bagafasha kandi cya mbere biba byamaze kuba mu Burundi. Arico gituma rero ica mbere nyamukuru nobona ni uko ubutegetsi bw'Ubujumbura bwo kwemera yuko bajya abantu bose bapfa birirwa baricwa ingorane ziri mu gihugu zose ko ziriho bariki kuzihakana hanyuma bariki kudadika bicara hamwe n'abandi kugira batorere umuti ingorane ziri mu gihugu impunzi zahunze zishobore guhunguka ya maradiyo yugarwa ashobore kugurugwa abanyororo bafunze bari mu nyororo bashobore gupfungurwa hanyuma ibintu bije mu buryo bategura aya matora abarundi batekanye
ku bwanyu bafise imitahe yo kubahagarika barakwiye kuja gutumirwa muri ivyo biganiro mu kanya gato.
Icambere coco bebe ko ari ingorane nta gucagurana umuntu n'umwe ngo gukumira kuko gukumira no mu gifaransa c'est reporter le problème kuko aho ibintu bigeze nuko umurundi wese yashaka kuja muri ivyo biganiro yo bijamwo tugatora umuti urashe kandi urama kuko murabona yuko mwihweje biba mu Burundi hafi imyaka cumi canke cumi n'itanu twama mu ngorane.
Hari abantu Professor Libera bavuga ko igituma mu Burundi hama ivyaha vyinshi eka vyama vyaje ku imyaka iheze ari uko n'ababikora badahanwa. Ico kibazo co kudahana co mu kivuga kwiki?
Ico kibazo co kudahana nico kiri gisigura ingorane zose zabaye mu Burundi. Uno munsi rero harageze aho abarundi twumvikana yuko uwakoze icaha wese acagira bakakwitwa intahe mu gahanga kugira dutegure kazoza kugwaruka dutegure kazoza kabana bacu nitubarage ibyatunaniye mu ncamake rero ubutungane buteza gukora atanumwe bukumiriye uwagize ikosa wese ahanwe bakurikije amategeko nk'uko biba mu bihugu mu bihugu bubahiriza agateka ka muntu.
Satanazi gahungu muratwumva?
Ndabumva.
Ibibazo tugiye kuyaga uyu munsi cyane cyane ni ibibazo byerekeye abo tumirwa mu biganiro, kuko turabona ko Leta y'u Burundi yo yivuga ko abafite imitahe ibakurikirana badakwiye gutumirwa mu gihe intumwa zabonanye za Senared urunani rutavuga rumwe na Leta rwabonanye n'umuhuza rwamusabye ko bose botumirwa harimo nabo bafite imitahe. Ku bwanyu ikintu Abarundi bupfundika igihe bazosubira yarusha mu kwezi kw'icumi n'ikihe, ikintu cyihutirwa mubona bushika ko n'iki?
Ikintu cya mbere cyihutirwa no kubanza umuntu akaraba izo nama, kuko izo nama zira iyo nama irakenewe gose ariko imaze gukenerwa no kumenya yuko ari inama iraba abarundi bose, yuko abajayo bose baba barungitswe n'abarundi kandi umuntu yobanza kuraba ati mbega none umuntu wese arakwiye kuja muri iyo nama. Ego umuntu wese araja arakwiye kuja muri iyo nama, mugabo niwofata abantu bose miliyoni zose z'abarundi ngo zije mu nama. Nukuraba rero bati mbega mu mategeko, mbega mu bishinga inzego zo mu Burundi, umuntu kugira ngo yemegwe kwa aserukira abandi bijanye n'iki? Hanyuma iyo nama nibaza yuko nkuko mushinga ntaye bibaye yivuga yuko hari harabaye aka kantu ko kudadika, ko kudadaza, mugabo ko kantu ko kudadaza kumbure kari kuri bose abantu rero bubanza bakaraba bati mbega ibyo bintu byo kudadaza bitarumvikanwa, umuntu amenye bati ikizoshikwa ko kugira umuntu agende guserukira abandi muri Arusha, uwo bakuramo n'indi, uwo badakuramo n'indi, ibyo bintu rero bitarashobora kumvikana. Nibaza ko bizohera kuko bizoheza bikagorana. Mugabo jewe gikuru ni ukuraba yuko umuntu wese agomba kugenda aho muri Arusha abagiye aserukira abandi. Ntawo ushobora kuvuga ati umuntu wese akwiye kugenda muri iyo nama aho hoho yoba yuguruye kumbure inzego bimwe bitazoshoboka.
Hari ikibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe, cyane cyane batumvikana ko aboja muri ibyo biganiro. Ku bwanyu Professor Atanasi Gahungu, abantu bafite imitahe ibakurikirana kubera ibyaha bagirizwa kuva mu 2015 barakwiye kuja muri ibyo biganiro?
Ibyo ni ibintu atamuntu ashobora kwishura, kuko ibyo ni ibintu bigoye kumenya yuko umuntu yagirizwa cyangwa atagirizwa. No kubanza kuraba uyo muntu kugira kutaba utanywana n'intwaro bivaga yuko ubyo kwagirizwa n'izo umuntu akwiye kubanza kuraba neza icyo bivuga. Mugabo jewe gikuru sico norabira ko nubanza kuraba yuko uwo muntu agomba kugenda arafise abamutumye, arafite ijambo azogenda avuga, atari ijambo ry'abantu babiri, atari ijambo ry'umuntu umwe, kuko aho hoho niyo bari karaserukira. Jewe ico kintu ntawe ushobora kuja mu bintu by'inzego by'ubutungane ngo avuge ati naka ni wazoserukira, kuko uko umushinga ntaye liberaheje kuvuga nuko mu Burundi abantu bakurikiranwa, abantu bagize ibyaha batigeze bashobora guhanwa. Aho rero umuntu yocara abati mbega kugira mu Burundi umuntu ase yavuge neza ati umuntu akurikiranwa ninde, udakurikiranwa ninde? Ibyo nibyo nibaza abantu bariko bamukapa bariko barabisononora nibyo bakwiye kuraba neza. Mugabo ahandi jewe cyo nguma mvuga nuko uwo muntu agomba kugenda arafise abamurungitswe, abo bantu bamurungitswe bangana gute? Batariho bamurungitse sinibaza ko akwiye kugenda.
Tubibutse inshuti mwese ko mwiko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Defense mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Izina ry'ikirundi ni nde Defense?
Ni ry'ikinyarwanda ndetse ko dusa nk'abasangiye gupfa no gukiranitwa. Ntihabose
muri hehe?
ndi Kigali mu Rwanda ariko ndakunda Abarundi ndakunda Burundi kandi nkunda no gukurikirana iby'i Burundi.
Ni byiza cyane gose mase kibazo rero mase cyumviro.
Urebye ni cyumviro.
Tugakwijamo.
Urebye rero bari abantu bashumuye Abarundi mu migumuko. Jewe sinemeza yuko nanjye nabatumira mu biganiro. Ikibareba cya mbere ni ubutabera. Kwe kubanza gukurikiranwa n'ubutungane bagahanirwa kwanza kubanza gusuzugura Abarundi bitoreye umukuru w'igihugu aho kugira ngo babubahe ngo bamuhe agaciro ahubwo bakabanza gushumura Abarundi mu migumuko batwika amabarabara basenya ibiraro. Ku bw'ibyo rero jyewe numva ahubwo bari barakoze ibintu bibi cyane nuko hari Abarundi babaye abanyabwenge bamwe na bamwe ntibajye muri biriya bintu. Niba mubyibuka neza muribuka ko bavugaga ko hagiye kuba genocide mu Burundi. Iyi genocide ngira ngo ntayabaye ahubwo kuko baciye bahunga umenya aribo bayiteguraga kuko abenshi muri bo baragiye genocide irahagarara umenya aribo bari barayiteguye inzego zikayibabuza hari kuyishyira mu bikorwa. Bikije rero umuntu nk'uwo nguwo utekereza igihugu amahano angana atyo nakicana mu biganiro ahubwo yakicirana n'abacamanza mu rukiko nge niko mbyumva.
Murakoze murakoze ntiya bose defense reka duhe ijambo abatumire bacu bagira icyo bavuze ku cimbere mushikirije dutangwe kuri professeur Libera ntibashaka kandi
iri defense ibintu avuze ni ibintu tumaze iminsi twumva mugabo kurazi ingurane ziri mu gihugu ikintu cihutirwa n'amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano kuri bose. Ayo mahoro n'umutekano nayo nashobora kuboneka Abarundi bitwa ko batase baticaye hamwe ngo bayagize ngorane bazitorere umuti. No kwibutsa iri defense ko atari ya mbere mu Burundi ibiganiro nk'ivyo biba. No kwibutsa yuko hari n'abari bagaciriwe urubanza rwo gupfa bitavye ibiganiro vya Arusha. Mbega uno munsi abo bagiriza ko bafite imitahe icyo umuntu yotangura kubaza iyo mitahe yatanzwe nande yatanzwe na muri leta abo bo muri leta niyo bavuga ko batase nabo bateguye iyo myiyerekano. No kuvuga rero yuko iyo mitahe ntifashe na gatoyi kuko turavye ibintu n'ibindi abikurikirana harimwo ubunyoma bwinshi mu ncamake rero kugira amahoro n'umutekano agaruke mu Burundi ntawo kumigwa
yore kariko duhe n'ijambo Professor Athanase Gahungu n'abenyene agica avuze ku byashikirijwe n'umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika Defense ntiyabose duga ku ijambo Professor.
Ego ibintu yavuze bi biragoye nk'ivyo umuntu abishyize hamwe n'ivyo Professor Liberaheze ahejeje kuvuga umuntu acabanza karaba ati mbega abo bagenda yo migwi nabonye itanu abataba leta abataba opposition abafite ibigwanisho etats civile na diaspora birumvikana yuko abo bose ari kugenda mugabo nca ntangura kwibaza none mu kugenda buheza bagafata nk'ubu ukikuru cyane nuko nukubanza umuntu akaraba ati ngo tubanze twumvikane neza dusigure ico twoba twita opposition uciye ufata ugakuramo abantu bose bari muri opposition mbwa bashoboye kuronka ababaserukira muri leta kuko leta y'u Burundi si kuvuga yuko leta y'u Burundi igizwe n'umugambo umwe leta y'u Burundi irimo abari muri opposition ibyo rero nibaza yuko bizoheza bikagora nico bituma nibaza duca dusubira kuraba tukaraba neza tuti mbega uruharagwa mukapfa muri byose n'igwe urumeze gute ubwo ruhara rero gwiwe nibaza ko rukuru cyane rukuraba ati abantu bazoza muri iyo nama ngo tuvuge tuti bazoba bameze gutya bazoba baserukira abana abantu baserukira naba hama bamaze kubatora baca bavuga rero bati bo aba leta naba a opposition ntishobora kuba opposition sinarede yonyene nibaza opposition nka za FNL bakaba badafise abo baserukira nabere buraheza bakagenda
akabino ngaduce dusozerera ibiganiro twa tubafitiye muri kano kanya ncuti bakunze makoze Diane nahazwe na Fasil mari kumwe mu biganiro vy'ino mwanya twifurize kuranirwa manyi no muvyanyu ijuru rya Amerika tubahe isango mu isaha imwe kugira ngo dusubire kubashikiriza amakuru turiko turabategurira.